Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikro ni kumwe na Eugenie Mukankusi. Ndabaramukije ikaze kuri radio yanyu.
Tusaba urukiko yuko bahagarika izi procedure babanze bategereze urubanza rurangire.
Uwo ni Frank Habineza, umuyobozi w'ishyaka riharanira kurengera ibidukikije mu Rwanda, Green Party, avuga ku cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga ku bireba komisiyo izunganira Inteko Ishinga Amategeko ku ivugururwa ry'Itegeko Nshinga. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya gato. Mbere yaho ariko Aloyizi Bigirimana agiye kubanza abagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloyizi, waramutse neza.
Waramutse Jeanine, ndaramukije n'abariko baratwumviriza. Umuhari wa Boko Haram muri Nigeria watumye inzara n'indwara zitegwa no gufungura nabi ziyongera mu karere ico gihugu kirimwo. Programme yita ku mfungurwa ku isi PAM iriko irongereza imfashanyo kugira ishobore gufungurira abantu ibihumbi amajana bashonje. Abantu benshi bafise ibibazo bitewe no gufungura nabi. Abo nabahungiye mu bihugu vya Chad, Niger na Cameroon bahunze ibitero vy'abagwanyi ba Boko Haram mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Programme yita ku mfungurwa ku isi ivuga ko hafi bitatu vya kane vya miliyoni y'abanyagihugu b'ibihugu bihana imbibe na Nigeria bugarijwe n'ibibazo bitegwa no kubura imfungurwa bitegwa nuko abagwanyi ba Boko Haram bongereje ibitero. PAM ivuga ko itegekanya kongera imfashanyo y'ibiribwa ku bantu barenga ibihumbi amajana atandatu na mirongo itanu bababaye cyane muri Chad, Niger na Cameroon. Muri Nigeria, ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho ibibondo UNICEF ryatangaje ko abana benshi b'abanyanigeria bakubagugwa. Iyo raporo ivuga ko abana bamwe muri abo batangura gukubagugwa bagishikana imyaka itanu. Ibiharuro biri muri iyo raporo birateye agahinda cyane. Bivuga ko abana batandatu ku icumi bakubagugwa mu buryo butandukanye imbere y'uko bashikana imyaka 18. Igice cya kabiri muri abo bakubagugwa ibyo ku mubiri, abandi bakubagugwa bababazwa ku mutima, abandi bagakoregwa ibya mfurambi. Benshi muri bo birabashikira kandi kenshi bakiri bato cyane. Rachel Harvey ajejwe igisata cyo gukingira abana mu ishyirahamwe UNICEF muri Nigeria avuga ko abo bana bazi ababakubagura kuko bamwe muri bo baba bafise icyo bafana ari abavyeyi babo canke ababigisha. Ayo matohoza yakorewe mu ntara 36 zigize Nigeria no ku mugwa mukuru. Muri Leta z'Ubumwe za Amerika yemeje ko igiye kuzokwakira impunzi zishika ibihumbi 10 z'abanyesiriya mu mwaka uza no kongereza imfashanyo ico gihugu gifashisha abo bantu bahunga intambara muri Siriya. Ivyo vyamenyeshejwe na John Ernest, umuvugizi mu biro kwa Perezida Obama ejo kuwa kane. Uwo muvugizi mu biro vya Obama amenyesha kandi ko Perezida Obama yasavye ababijejwe gutangura korohereza impunzi zinjira muri Leta z'Ubumwe za Amerika mu ntango z'uku kwezi kuza. Hagataho inama nshingamateka y'Abanyaburaya yumviye akamo yatewe na komiseri mukuru w'Uburayi mu kwemeza itegeko ry'uko ibihugu vya Buraya byongereza ibitigiri vy'impunzi buri gihugu cakira mu myaka ibiri iri imbere. Ariko ibihugu vya Romania na Slovakia vyo ntivyemeye iryo tegeko, mu gihe igihugu ca Hongria naco camenyesheje ko mu ntango z'ukwezi kwa cumi kuri imbere kizoba cahejeje kubaka uruzitiro kugira ntihagire impunzi zizosubira gukandagiza ikirenge ku butaka bwacu. Inama nkenguzamateka ya Amerika, turacaraha muri Amerika, ntiyabashije guhitisha ingingo yari gushobora guhagarika ya masezerano abuza Irani gukora ubumara bwa nuclear. Amasezerano yasinywa hagati ya Irani n'ibihugu bitanu bitunze ku isi harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. ivyo vyabaye jo kuwa kane mu gihe abakenguza amateka 58 aribo batoye ko ayo masezerano yemewe mu gihe 42 nabo bayanse iyo ngingo y'inama nkenguza amateka ya leta z'umwe za Amerika iciha uburenganzira Perezida Obama bwo guca ashira umukono kuri ayo masezerano bisigura ko leta z'umwe za Amerika iyemeje ariko John Bohner arongoye iyo nama nkenguza amateka ava mu mugambwe w'aba Republicain yamenyesheje ko bazobandanya urugamba rwo kubuza ko ayo masezerano aja mu ngiro abaterekwa ayo masezerano harimo kandi na bamwe mu mugambwe w'aba Democrate bamenyesha ko Iran gihawe akajyo ko gukora ubumara bwa nuclear kandi kugikura ko ibihano bizotuma ico gihugu ca Iran gifasha imigwi igira iterabwoba kw'isi. Muri Siriya abagwanyi b'umuhari Al-Qaeda barishe abasirikare 56 ba Siriya mu gitero bagavye ku kambi ikomeye y'abasirikare ba Siriya mu ntara y'uburaruko bushira uburengero i Idlib. Ibiro bijejwe kugenzura iyubahirizwa ry'agateka ka zina muntu muri Siriya bifise icicaro mu Bwongereza yamenyesheje ejo kuwa kane ko abo basirikare bo babishwe igihe iyo kambi yafatwa canke inyuma yaho. Ibiro bijejwe kugenzura iyubahirizwa ry'agateka ka zina muntu bimenyesha kandi ko abasirikare 40 nabo bagizwe imbohe abandi barenga 10 bakaba batazi irengero ryabo. Abo barobere b'umuhari Al-Qaeda barashize amasanamu kuri internet.
Urakoze haroyizi kuri amakuru inshuti zacu mu muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri internet kuri radio yacu voa.com. Turi no kuri Twitter radio yacu voa. Dukomereze noneho mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda. Inama y'abaministri yarayishyizeho abantu 7 bagize komisiyo yigenga ishinzwe kunganira inteko ishinga amategeko mu ivugururwa ry'itegeko nshinga. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumutakabuye.
Iyi komisiyo ishyizweho nyuma y'uko ishyaka rihana demokarasi no kurengera ibidukikije ryari ritangaje ko rigiye gutanga ikirego cyihutirwa gikumira imirimo yose ikorwa muri iki gihe kugira ngo ivugururwa ry'itegeko nshinga rihagarare kugeza igihe urukiko ruzafata umwanzuro.
Turabona yuko bagombye guhagarika izo gahunda mbere yuko bamenye icyemezo cy'urukiko. Turasaba urukiko yuko bahagarika izi procedure babanze bategereze urubanza rurangire.
Abajijwe impamvu bikorwa bitegura guhindura itegeko nshinga bikomeje kwihutishwa kandi hari ikirego mu rukiko rw'ikirenga. Mu kiganiro y'itangazamakuru wa kane, Minisitiri w'Ubutabera Johnson Businge yasobanuye ko guverinoma yemera ibyemezo by'inkiko ko ari ku ingingo imwe isabwa kutavugururwa itabuze igikorwa cyo kuvugurura itegeko nshinga gukomeza.
Ni urubanza nk'izindi twemera, dutekereza ko igihe cyose rugize icyo rutegeka kigomba gukurikizwa. Urebye inshingano za ziyi commission n'iki gikorwa cyo kuvugurura itegeko nshinga kuva ku ngingo ya mbere kugeza ku ngingo ya nyuma, uru rubanza ni agace gatoya cyane k'igikorwa kigamijwe gukorwa na mu ivugururwa ry'itegeko nshinga. Ruriya rubanza niba nibuka neza rwavugaga ku ngingo nk'imwe cyangwa ebyiri, ariko iri vugururwa ry'itegeko nshinga ryemejwe na n'inteko ishinga amategeko yacu. Ni ivugururwa rireba itegeko nshinga ryacu kugira ngo ryandikwe neza ibitakidufasha bivemo.
Mu bagize iyi komisiyo yo kuvugurura itegeko nshinga haragaragaramo amazina azwi muri politike y'u Rwanda. Perezida wayo Iyamuremye Auguste yabaye mu buyobozi kuva ku butegetsi bwahoze ari perezida w'u Rwanda Habyarimana Juvenal. Mu 1994 Dr. Iyamuremye yarashinze urwego rw'ubutasi mu biro bya Minisitiri w'Intebe. Nyuma ya Jenoside yakoze imirimo inyuranye irimo imyaka 6 yari minisitiri muri guverinoma, aba no mu nteko ishinga amategeko. Ubu yarakuriye komisiyo ngishwa nama ishinzwe kujya inama ku bibazo bimwe na bimwe byaboneka mu gihugu. Uyu mugabo w'imyaka 69 y'amavuko ni impuguke mu buvuzi bw'indwara z'amatungo. Mu itegeko rishyiraho iyi komisiyo rivuga ko byibuze abantu 2 mu bagize iyi komisiyo bagomba kuba barize amategeko. Ku rutonde rw'abashyizweho hagaragara abanyamategeko 6 muri barindwi bayigize harimo Maitre Vodwize Imana uwarusanzwe muri komisiyo ishinzwe kuvugurura amategeko harimo madamu Kayitesi Yusta nawe ni impuguke mu by'amategeko yarasanzwe ari umuyobozi wa kaminuza y'u Rwanda Aimable Havugiyaremye ni umunyamategeko akaba umuyobozi w'agateganyo w'ishuri rishinzwe kwigisha no guteza imbere amategeko ILPD Bamwine Royce ni komiseri muri komisiyo ishinzwe kuvugurura amategeko na Mirenge John usanzwe ari umuyobozi wa sosiyete y'indege akaba nawe ari umunyamategeko mu gihe Beatamukesha Imana nawe ari umuyobozi w'ishami rikora ubushakashatsi ku mategeko muri komisiyo y'igihugu ishinzwe kuvugurura amategeko uko ari barindwi batowe basabwe n'itegeko kuba bahagaritse imirimo yabo bari basanzwe bakora kugeza igihe barangirije imirimo bashinzwe aba bakomiseri bazacungwa n'inteko ishinga amategeko umutwe wa depute ari nawo uzajya ubaha ibyo bifuza byose kugira ngo akazi gatungane nyuma yo kwemezwa na guverinoma basigaje kwemezwa na sena nyuma bakarahira imbere y'urukiko rw'ikirenga bakabona gutangira akazi iyi komisiyo izajya iha raporo inteko ishinga amategeko umutwe wa depute iyi komisiyo yahawe igihe kingana n'amezi ane ngo ibirangije imirimo yayo cyakora ayo mezi ashobora kongerwa mu gihe bibaye ngombwa Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
ngo twebwe ntwemereye kugira inama y'umugambwe kubera iki bo bakora n'izuba ryaka imbyino bagatera bitabira
dutegerezwa kubaburagiza no kugwiza ibibando uzovyura umutwe tumena ya kamere karizanye mwishwangira nyina titwaje kibando hagarara
nawe hagarara Wewe afisi urenga zabo kumagarika.
Ninde yabahaye rusha mwebwe. Nijyangura ntawe dukeneye kubona kuno mutumba wacu.
Urazi ko n'ukuri hando ryame.
Nanje ndaguhanyura umusaya.
Kwabihanganiye kera. Ubu naze twakenyeye.
None ko urumugabo shirako.
Nawe shirako ko wumvura umugabo.
Umukuru umugambwe wanyu yarabasutsesha.
Eh, namwe barabasutse n'uko Kenya zikavuma. Ubiginyo kurinde. Ikave kurinde. Ikibano kukinyi. Murabona.
Yamara yamara ntimumarane mupfimigambwe.
Niwa babitanguye.
Imege.
Ngumugambo wacu ntege gikorwa na kimwe cha politiki ukora ariko babikwa batigika.
None ko mbona mwese mwafoya amahiri, niwa muti mwatoye kugira ibibazo mufitaniye bihere. Nukuri yo nyifata abanye politiki. Irakuye guhinduka. Boye kujyanisha ugwaruka rwawo bapfimigambwe. Ngo ikinyo kurindi. Abo bishitse bakarenganywa nabo nibitura ubutungane muri politike ntihaje mwamahiri ni muhangane mu vyiyumviro
akona kamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cha search for common ground Burundi
turacyari mu Rwanda urukiko rukuru rw'igihugu rwanzuye ko ikiruhuko cy'uburwayi bwa Maitre Jean-Félix Rudakemwa cyagombaga kumara iminsi 15 nta shingiro gifite urukiko ruravuga ko mwiperereza rwakoze rwasanze uyu munyamategeko wunganira Leo Mugesera mu rubanza aburanamo n'ubushinjacyaha yaracurishije impapuro za muganga agamije gutinza urubanza nkana Maitre Jean-Félix Rudakemwa we yabwiye radio Ijwi rya Amerika ko bishoboka ko umuganga wamuhaye icyo cyemezo yaba yarateye ubwoba ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Icyemezo cy'urukiko rukuru mu Rwanda ku iperereza rwakoze ku mpapuro zimaze kurugeraho zisobanura ko Maitre Jean-Félix Rudakemwa wunganira Leo Mugesera rwaye cyaje kivuga ko uyu munyamategeko yacurishije zimwe muri izo nyandiko agambiriye gutinza urubanza Leo Mugesera buranamo n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda ibyaha bya genocide. Ni icyemezo umucamanza ukuri inteko iburanisha bwana Antoine Muhima avuga ko nyuma yo kubona inyandiko y'ikiruhuko cy'uburwayi bwa Maitre Jean-Félix Rudakemwa yakiriwe n'urukiko ku itariki 7 z'uku ndetse no kuba uyu munyamategeko wunganira uregwa yarakomeje kubura mu rukiko mu buryo avuga ko budasobanutse urukiko rwahisemo kumukoraho iperereza umucamanza yavuze ko ku itariki ya 8 z'uku kwezi urukiko rwahuye n'umuganga wandikiye Maitre Rudakemwa ikiruhuko cy'uburwayi abatekereza intandaro yabyo uyu muganga uri no mu rugaga rw'abaganga bigenga ngo yabwiye urukiko ko ku itariki 6 z'uku kwezi kwa 9 aribwo yahuye na Maitre Jean-Félix Rudakemwa mu kabari gaherereye mu mujyi wa Kigali akamubwira ko yifuza kumugisha inama nawe akamusaba kumusanga ibishenye mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda aho uwo muganga ari kwimurira ivuriro uyu muganga utavuzwe imyirondoro ye mu rukiko ruvuga ko yarubwiye ko bukeye bwaho Maitre Jean-Félix Rudakemwa yamusanze I Kamonyi amubwira ko yikora ndetse ko yifuza ko yamuhikira uko cy'uburwayi kizamara igihe kirekire kugira ngo bagenze bemere ko rwayi koko Muganga nawe ngo yahise amwandikira ikiruhuko cy'uburwayi kizamara iminsi 15 ariko atazi ko abikorera sanswa ari umwunganizi mu nkiko. Icyakora ngo ku munsi ukurikira yongeye gusanga Metre Rudakemwa mu kabari abiganiraho na bagenzi be bahuje umurimo w'ubwunganizi. Aho ngo niho muganga yamenyeye ko uyu munyamategeko wunganira Leo Mugesera yacudishije ikiruhuko cy'uburwayi agamije kutitabira iburanisha. Nta bihano cyangwa ibyemezo bikarishye bidasanzwe byatangajwe n'urukiko kuri Metre Jean-Félix Rudakemwa wunganira Leo Mugesera. Uretse ku umucamanza yatangaje ko ibyo yakoze bigamije gutinza nkano urubanza bityo ikiruhuko yasabye cy'uburwayi kikaba nta shingiro gifite. Leo Mugesera wagaragaza gukumirwa gukomeye mu ntebe yari yicayemo wenyine yahise ajurira iki cyemezo cy'urukiko. Uregwa yabwiye umucamanza ko iki cyemezo afashe kibangamiye uburenganzira bwo kwiregura no kunganirwa mu mategeko budahungabanywa, cyane ko ngo umwunganira atumviswe kandi bimuvugaho bikomeye. Bityo kuri Mugesera urukiko rwahungabanije ibungabungwa ry'ubuzima n'amagara by'umwunganizi we. Inyandiko ya muganga isobanura ikiruhuko cy'uburwayi cya Maître Jean-Félix Rudakemwa urukiko rwemeje ko ari incurano, igaragaza ko umwunganizi wa Leo Mugesera agomba kuzageza ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 9 ihereye kuri 6 arwaye. Uretse kumva icyemezo cy'urukiko ku nyandiko ubushinjacyaha bwamye bukemanga nta kindi bwarengejeho. Ku murongo wa telefone twavuganye na Maître Jean-Félix Rudakemwa tukimubaza amakuru atubwira ko ari ay'uburwayi. Ku byamutangajweho n'urukiko ko yacurishije inyandiko za muganga agamije gutinza urubanza nkana, avuga ko bishoboka ko muganga wamwandikiye icyo cyemezo yaba yarashyizweho iterabwoba ngo agire icyo abwira urukiko, kandi ko kuba cyateshwa agaciro atumva niba urukiko rwahinduka komisiyo y'abaganga b'inzobere.
Icyemezo cyatanzwe na muganga wemewe uri mu rugaga rw'abaganga kandi agitanze ntagahatuka muriho. Biriya numvise nubwo ntarabona dokumenti zose imikisenso kandi abona ari nk'iterabwoba bamushyizeho kugira ngo avuge biriya bintu byose. Maze urukiko rwagitesha agaciro wahindutse komisiyo medikali noneho gutesha agaciro ibyemezo by'abaganga. Biratunguranye cyane biranababaje birababaje. None se wowe abacamanza babaye des experiments
urakurikiza biki?
Ofisiye Roma ntabwo ndamenyesha icyo cyemezo, nitumara kumenyeshwa nibwo nzakumenya icyo gukora. Icyo nzi gusa ni uko mfite repo medikali ambone di forme izageza ku itariki ya 20 z'uko kwezi. Niba hajeho komisiyo medikali yo gutesha agaciro icyo cyemezo cya muganga ari byo ntazi.
Hatabariwemo iminsi Maître Rudakemwa yari yarasabiye iki kiruhuko cy'uburwayi, bigaragara ko ibiruhuko by'uburwayi amaze gusaba bingana n'iminsi 89, mu gihe mu nshuro 85 iburanisha rimaze, Leo Mugesera nawe yasubikishije urubanza inshuro 18 muri zo 15 zishingiye ku burwayi. Leo Mugesera yoherejwe n'igihugu cya Canada mu 2012 araburana ibyaha bya genocide bikomoka ku ijambo yavugiye ku kabaya muri 92. Ni ijambo ubushinjacyaha umushinja ko yarivuze agambiriye gukangurira abahutu kurimbura abatutsi. Uregwa nawe nta na rimwe araryemera, avuga ko ubushinjacyaha burisobanura uko ritari kandi bwarigejeje mu rukiko nk'ikimenyetso cyateshejwe umwimerere. Iburanisha ritaha ryimuriwe ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa 9. Ariko bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, Ikigali.
Mu Burundi, muri zone nshya ya Cibitoke, igipolisi mu ijoro ryo kwa gatatu cyafashe umupolisi mugenzi wabo. Abo bapolisi bahise bafungisha ingufuri urugi rw'irembo ryaho uwo mupolisi yabaga, nk'uko bivugwa n'ababyiboneye. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse adufitiye iyi nkuru.
Turi igihe cy'isaha zitatu, utu twana turi iruhande y'urupangu rugajwe n'igufuri ku ibarabara rya 12 mu Cibitoke. Turiko duharira hagati yatwo ku byerayi bibaye muri iryo ryo kuri uyu wa gatatu. Mu bantu twasanze harimwo umwe w'umubanyi waho yabibonye.
Hari saa mbiri zibura na 15 cyambona barinjiye mu rupangu, cyangwa bamubaza navyo namenye bigiye mu rupangu ari benshi. Bagina bamutwaye ari nka saa tatu na nusuko basize bugaye portaye n'igufuri ya ntwari ubuye muri urwo rupango na winjira.
Uyu yafashwe n'abapolisi ngo yitwa Omeye Niyonzima, akaba ari umupolisi w'intwazangabo yahora yiga ubuganga muri UNSP. Kubona baje kumufata bikinze agahumbezi birababaje aho abanyi biwe.
Saa tatu y'ijoro urumva amasaha yari yarenze yuko za gufata abantu. Ivyo ni ibintu biteye isoni
kuza gufata umuntu ashaka gufisa urupapuro maze kugira saa 12 nta burenganzira buza kumufata. Nari ko aricyo bafise n'urupapuro rwo gufata bashaka gukrotira bakarindira bukeye bwabo bakaza gufata.
Ngo rupango rugajwe igufuri Omeye yarasanzwe arubamwo ari wenyene kubera ko abandi bapangaye ngo bari barahunze nyine ngo rupangu asaba bahugaye kuza kugurura
havyutse mu gatondo ngiye kuraba urugo uko rumeze sanga harugaye none nasaba yuko urugo gwo kuguru bera harimo abantu bahunze mugo bakaje baragaruka baza kurondera gahuzu bambara fara twasaba yuko urugo gwo kuguru kandi tukamenya nabagugaye amakenga dufite ndishobora kwinjira mu rugo ntituzi biriyo tuzi byo bahasize abo bahugaye kandi uwo mupolisi yarafise inkoho tituzi ko bayitwaye ntituzi ko ari yari
abanyagihugu twaganiriye ntamvo bazi yatumye umupolisi Niyonzima Omer afatwa n'igipolisi hamwe n'icatumye nk'uko babivuga abo bapolisi bugara urugwi rw'irembo ry'ugo rugo hagati y'isaha z'isaha zitanu haciye akanya gato duheje gufata aya majwi twagiye tubona umugwi ugizwe n'abapolisi barenga batanu muri bo harimwo abambaye umwambaro w'igisivile kandi bari kumwe n'iyo mupolisi yafashwe baciye bahagarara hirya no hino y'ugo rugo rwugaye abantu bari baje kuraba ibyo ari byo cyo kimwe natwe twariko turarondera amakuru kwese twaciye twirukanwa abo bapolisi nta kanya bahamaze baciye basubira kugenda uko baje ugo rugi nago ntibigeze gugurugwa umuvugizi w'igipolisi Nkurikiye Pierre yatubwiye ko uyu mupolisi Niyonzima Omer mu ijoro ryo kuri wa gatatu ngo yari yicaranye n'uwundi muntu ku ibariyeri y'amabuye yazibijwe ibarabara babonye abapolisi bariko barakizura bo n'uwo bari kumwe baciye binjira mu rupangu bariyugarana abapolisi ngo bamaze kubona abantu birutse barabakurikiranye hanyuma baruguruza urugirwa aho bahungiye ngo uyu Omer Niyonzima ngo amaze kubona ko hagira akora inguvu aciye yivuga acarugurura ku neza Pierre Nkurikiye yarongera akavuga kandi ko abapolisi batewe amakenga n'ukubona na kumupolisi asanzwe aba ahantu inkozi z'ikibi zikunda kurasira akaba kandi ngo yari yicaye acunze ibariyeri byongeye akabona abapolisi bagenzi we akiruka byarabateye amakenga nico catumye bamutwara kugira ngo abazwe mu mvuza amatohoza tumwe jafungiwe yatubwiye ko umujyango we wifuza kubimenya woheza ukarondera umushefu do poste wo ngaho mu kibitoke umuvugizi w'igipolisi yemeje kandi ko uyo mupolisi yafashwe ari we wenyene yugari ugorogi kubera ko atawarasigaye rugo rugo amakuru ya nyuma dofise nuko Omer Niyonzima inyuma ya saa sita yavuye atwagwa mu gasho kiperereza kandi naco mwomenya nuko umujyango wahavuye wugurugwa igisaha 10 z'umugoroba ni Bujumbura Fidelite ishatse kuguje rya Amerika.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Twumvikanira kuri radio Inshuti ya Bose FM 48 n'ibice bitatu no kwijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice bitatu no kuri FM 95 n'ibice bibiri. Mushobora kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www radio yacu voa@gmail.com mwatwandikira no kuri Twitter kuri radio yacu voa. Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ubufatanye mu ntambara yo gushakisha Joseph Kony, umuyobozi w'umutwe wa Lord's Resistance Army, umwe mu bantu bashakishwa cyane ku isi kugira ngo ashyikirizwe ubutabera bugeze mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abadepite barenga 10 mu mashyaka ahagarariwe muri iyo nteko bamaze kwemeranya gutegura umwanzuro wamagana Joseph Kony n'umutwe wa LRA kuba bakomeje gukora ibyaha byibasiye inyoko muntu. Umwanzuro nk'uwo urimo urategurwa kandi muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byose bikaba biza bishimangira inkunga Amerika ikomeje guha ibihugu bya Afurika kugira ngo bihangane na Kony n'umutwe we. Iyo nteko kandi yatangaje ko izakomeza gufasha ibikorwa by'ingabo zidasanzwe zoherezwa gutanga ubufasha mu iperereza zifatanya na za guverinoma zirebwa n'iki kibazo zishyiraho itumanaho ryiza rihuza imitwe y'ibyo bihugu mu gukurikirana izo nyeshyamba. Tariki ya 10 z'uku kwezi kwa munani abagize inteko basobanuriwe kuri gahunda yo guhiga ukware bwana Kony n'umutwe we banumva ubuhamya bw'abahanga bahagarariye imiryango itegamiye kuri leta. Guhera mu mwaka w'2005 Kony akomeje gushakishwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ariko kugeza ubu urwo rukiko rukaba rutarashobora kumufata cyangwa kumenya irengero rye. hashize imyaka irenga 10 konyi n'umutwe we bibasira abaturage batuye mu bihugu bya Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Sudani y'Epfo na Repubulika ya Centrafrique. Ibitero by'izo ngabo byahitanye abantu benshi, binatuma abarenga 450,000 bava mu byabo. Ibihugu bya Uganda aho uwo mutwe wavukiye n'ibindi bituranye byagerageje kenshi guhashya LRA ariko ntibabigeraho. Icyakora bibifashijwemo n'umuryango wa Afrika Yunze Ubumwe, umuryango w'abibumbye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'indi miryango, bimaze guca intege uyu mutwe ku buryo bugaragarira buri wese. Iki cyemezo cy'Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika ni ikimenyetso cy'uko Amerika ikomeje kwifatanya n'abaturage ba Repubulika ya Centrafrique aho uwo mutwe ubarizwa muri iyi minsi mu guhangana no kugerageza kuwutsinda burundu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirahamagarira uwo mutwe n'abarwanyi bawo gushyira hasi intwaro bagataha mu gihugu cyabo. Amerika kandi izakomeza gufatanya n'ibihugu byo mu karere kugira ngo abashoboye gucika uwo mutwe bashobore guhuzwa n'imiryango yabo.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cyari kumwe na radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aloyizi Bigirimana agiye kubagezaho inshamake y'amakuru.
Umuhari wa Boko Haram muri Nigeria watumye inzara n'indwara ziterwa no gufungura nabi ziyongera mu karere. Abantu benshi bafise ibibazo bitewe no gufungura nabi nabahungiye mu bihugu vya Chad, Niger na Cameroon. Ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe ibifungwa ku isi PAM rivuga ko ritekanya kongera imfashanyo z'ibiribwa ku bantu barenga 350,000 babayeho nabi muri Chad, Niger na Cameroon. Ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho ibibondo ku isi UNICEF ryatangaje ko abana benshi b'abanyanigeria bakubagurwa. Iyo raporo ivuga ko abana bamwe muri abo batangura gukubagurwa bagishikana imyaka 5. Benshi muri bo bibashikira kenshi kandi bakiri bato cyane. Rachel Harvey ajejwe igisata cyo gukingira abana muri UNICEF muri Nigeria avuga ko abo bana baza babakubagura kuko bamwe muri bo baba bafise ico bafana ari ababyeyi babo canke ababigisha. Leta Zunze za Amerika yemeye ko igiye kuzokwakira impunzi zishika 10,000 z'abanyasiriya mu mwaka uza no kongereza imfashanyo kifashisha abo bantu bahunga intambara muri Siriya. Ivyo vyamenyeshejwe na Josh Ernest, umuvugizi mu biro kwa Perezida Obama ku munsi w'ejo kuwa kane. Perezida Obama yasavye ababijejwe gutangura korohereza impunzi zinjira muri Leta Zunze za Amerika mu ntango z'uku kwezi kuza. Muri Amerika nyene inama nkibuzamateka ya Amerika ntiyabashije guhitisha ingingo yari gushobora guhagarika ya masezerano abuza Iran gukora ubumara bwa nucléaire. Amasezerano yasinywe hagati ya Iran n'ibihugu 5 bitunze ku isi harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo ngingo y'inama nkenguzamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iciha uburenganzira Perezida Obama bwo gucashira umukono kuri ayo masezerano, bisigura ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyemeje.
Ibiganiro byacu byo kuri iyi saha nahabihumurije mu izina ry'abagenzi banjye. Mbashimiye mwese gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mwari kumwe na Eugenia Mukankusi. Mbifurije amahoro y'Imana. Ibiganiro byacu birakomeje, mugire ibihe byiza. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, umwanya w'ikiganiro muri sanga ku Ijwi rya Amerika. Aho tuza kuvuga ku vyerekeye ihindagurika ry'ibihe n'inkurikizi zavyo ku vyerekeye Uburundi. Mu gihe amakungu ariko yitegurira ikoraniro ku ihindagurika ry'ibihe rizohuza abanyepolitike, abahinga mu bumenyi n'abaserukira amashirahamwe ategamiye leta bavuye mu bice bitandukanye vyo ku isi mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka i Paris mu gihugu c'Ubufaransa, ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe mu Burundi coba cifashe gute? Nivyo tugiye kuganira aho twatumiye Remy Ndayishimiye, umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe ibidukikije mu Burundi, hamwe na Sereus Ngowe n'Ubusa ari mu bantu baharanira bivuye inyuma ikigwa ry'ibidukikije. Nibihe vyoba biriko bitera ico kibazo c'ihindagurika ry'ibihe cibonekeza mu gihugu? Dutangurire kuri Remy Ndayishimiye.
Muri bimwe novuga ko bishobora kuba bitera ihindagurika ry'ibihe, hari ibyo dushobora kubonera hano mu gihugu cacu mu Burundi, ariko hari iyo nibindi bishobora kuba bitegwa n'amahanga, akarere kumbure turimwo mbere n'ibihugu bya rutura bisanzwe bikomeye by'ubutunzi bifise amahinguriro akomakomeye. Ngaruka rero kumbure hano mu Burundi cyane, kuko tubona nk'ingaruka zabyo zishobora kuba zidoboneka mu minsi imbere. Aha twavuga nk'ibikorwa bimwe bimwe biba sanga nk'ibiti tuba turiko turatera bigera aho bigacibwa cyane se bigaturirwa imiriro ya nyakanga nk'uko mu Burundi. Ibyo rero ni bimwe muri byinshi bishobora gutuma ihindagurika ry'ibihe rishobora kuba, ariko gushika ubu novuga yuko koko mu Burundi hari ibikorwa dukora bishobora gutuma hano mu Burundi mu gihugu cacu iryo hindagurika ry'ibihe rishobora kuboneka ku buryo bukabije. Ibyo nkabivuga nisunze ivyigwa duherutse kugira, ari ivyigwa ca mbere ca kontrekija kijanye no kumenyesha uko byo bita premier communication sur le changement climatique, deuxième communication sur le changement climatique. Birerekana yuko mu by'ukuri hari ibyerekana yuko igihinduka ry'ibihe rishobora kudushikira, ariko nta bikorwa bikomeye birenze urugero hano mu Burundi dukora bishobora gutuma uyu munsi turi kushobora kubona ihindagurika ry'ibihe.
Murakoze. Nawe Sereus Ngowe n'Ubusa, icyo kibazo kibona gute?
Urabona uyu mubumbe w'isi uri mu yindi mibumbe bita ama planete isizunguruka kuri yonyene, ikongera kazunguruka yazunguruka kuri yonyene no kuzuba, bikaba muri kimwe kintu kimwe ikintu bita systeme solaire. Ibyo rero nibyo Imana yaremye, nibyo twasanze ngaha Uburundi. Abantu baba bake canke baba benshi, ihindagurika ry'ibihe niri hagarara ni ngombwa. Urumva rero ico ni kintu camyeho kirimwo muho muri Etats-Unis, Obama mwumvise ivyo yamyavuga, mu Faransa botabima, no mu Burundi rero mbere na papa wa Eglise Catholique murazi ko nabonye yanditse ikintu citwa encyclique. Urumva ni bisanzwe ko haba ihindagurika ry'ibihe. Ikidasanzwe ni ingene twebwe tubifata minenegwe reja reja, nitugira ico bita adaptation. Aho nshatse kuvuga iki? Nshatse kukubwira yuko tuvuga kahise kashasha cyane mu 34, muribuka kwa amazi yaje ari menshi akaduga gushika ku iradiyo. Ariko 64 iyo procès verbal ndayifise nukubuga abo hakurya ngahi Kongo ahi wacu ico bita redezikera n'abazungu abantu bari bafise kabangaha ayi habita kwa kanyoni amazi yarenge harabi inama nukyonya migatungana hanyuma barabona ko ara kamaramaza nukubuga ko iyo myazi iyo nyuzurira n'ingaruka mbi ya mbere ihindagurika ry'ibihe ariko mu Burundi mu 34 mu mashuri akwiyumvira mbega muri aka kare kacu hari abantu bangahiki nukubuga ko ibintu Imana yaremereye ahirya yejo imyaka 40 ndaheze mwarabibonye mu gatunguru ingene byagenze harabaye abantu bararirago kuri mwezi gisabo murazi uko bigeze aha mu Burundi wacu harabaye ibintu by'inzige ziratera abantu uruzuba ruratumara nuko abantu barajya ubuzimba baracumukura ibararirwa inzara iratera imwe bitaga kwege urumva rero no yumvira kuri mwezi gisaba abantu bari bari mu Burundi uko bangana ubu rero ko tugira Imana tukaba twatera kuko ibindi ko ndavuga bakubwiye ngo l'arche de Noé mwe batubwira muri bibiliya bwa bwato bwa Noé so kuvuga yuko ari ibintu bitabaye byarabaye kuko isi nikwiri niko icyo navuze cyitwa systeme solaire kiri bitegerero dutegeza gufata ingingo nkuko Obama heje kubivuga nkuko papa yabivuze nkuko buca binama nuko abishyiramo politiki naye handi hoho sagaseseshwa rumuri nibi bita efedoseri aho ubona uyu mubumbe w'isi ushuha ukamengo na kabiri giti karimo ibitoki ku bantu bamaze kuganurwa ngo barabizi abantu bazohera iki gisenge cyacu kizohera umuntu yovuga ati mbega Burundi cyabukora na kimwe yemwe gose kuko cyo ndibuka neza yuko ari ikintu ngaho cyitwa uyoreme ndamwibutsa arabizi nawe nyine hari ikintu bita pana hari ikintu bita cha politique nationale nuko ni politiki ifise hangiro y'ukuraba ingene bogabanya ibyo byose bituma bizanywe n'ihindagurika ry'ibihe nari bwavuge nti n'icyo ry'ibihe riri mu masekiteri menshi nka sekiteri ya rususi y'amazi mu bintu byerekeye amazi muri sekiteri ya agirikiriti y'uburimyi sekiteri ya energi ibi by'amabaraje sekiteri y'amagara y'abantu ibintu bya ekosisiteme naturele urumva aho hose ibyo bintu hariho politiki nasiyonali irimo arabizi biri ngaho bari babyanditse ingorane uzihagaze ni ingene mbega tubigenza gute kugira ngo ntidufate rejareja ntituregeze mu mategeko kugira ngo amategeko ave mu kabati dukubite abantu kunuki kuko ndaguha akarorero dufate mu ekosisiteme naturele warabonye n'ikibera kiriko kirasha ndakurahira umuntu w'umurundi ufise agatima n'akenge ko kurahura utoturara wimanitse biteye ubwoba je nibaza none mbega remi ndabarumbwire mugenzi kandi urabona agenzi ndabikoreramo aba bahungu b'abavumbi mbona inzinzuka ingaha aramukibira kandi amategeko azira nuko aba bantu bagira imbaho nuko aba bantu bakoreye ibikorwa biteka bari mu rumoga bari mbiri bigena bira bacimba ibyo bikorwa rero ibikorwa muri rusange twebwe dukora ngaha ku isi nibyo bituma isi ishuha amategeko nayo akavuga ati giriki giriki ari byo amaprotokoli biriho ibyo Burundi bwaratifye surejo biriho ibyo byose niko nadondagura ugaca usanga rero iyo bidushikiye harabaye best dura production kuvuga nimbuka gabanuka abantu bagahona ibyo mu gatunguru mwarabibonye amacinya kubera ibyo byose bara zivuye kuri ibyo byose bikaza nta mukiriya ntushobora kuyumvira icyo bita biodiversity ibi bavyita ibinyabuzima nuko nami gatungana ibyo bintu rero byose yumva nari mfise uko ngira uya muntu yari yiyumvira ingene iki kibira tutagifise Burundi buzobona tukabura yego nibyo Jeremy yavuze ko deswe tupoliwa kurusha abandi ku isi kuko iki kirere murazi ngene kimeze turahanama umuntu nta gutangira imvano gutangira imiyaga ariko ko turi mu bandi twari dukwiye kugerageza n'ukuri umuntu wabi akarorero hatari hake mbwaha muri Grarake ahana amategeko n'ukuri igiti giciye ucumukura kuko jewe ndarisubiye mu gutwara no gutegekanya mama ndabivuga iminsi yose aha turafise amapaze ngaho ibujumbura nuko yona migatungana kuko turubaka ari gusubira mbwa yimvura iguye ibyo byose marimari ibitagiye mu nzuzi bijya mu kiyaga ibyo mukata dutora amazi tukanywa ejo hantu ukabona baragoyagoye
reka tubandanye mu gihe hari nk'impari nangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wabivuze gatoyi Sereus ko bijamwe na politique ngaha hari impari hagati y'abo mu magambo y'abarepublika n'abademokrate
abo mugambwe wa Republika kubera bakorana n'amasosiyete akomakomeye nka y'ibitoro nayo ari avugwa ko arungika imicafu mu kirere igeramira ibidukikije bo baravuga ko ico kibazo atari kibazo gifatiye ku bikorwa by'abantu ko ari kibazo coba kiri cyclic bishika rimwe na rimwe mu mateka y'isi ariko abademokrate bakavuga ko ari kibazo gikomeye biciye no kuri president Obama ariko aragerageza uko ashobora kose n'ubu ari mu ntara ya Alaska ariko aravuga ku vyerekeye ico kibazo ca cihindagurika ry'ibihe nje kuri Remy Ndayishimiye naho Burundi atari bwo baba buriko burungika iyo myuka mibi nivyo bicafuza bituma ibidukikije bigeramirwa bigatuma niri hindagurika ry'ibihe kibazo gikomeye Burundi muri rusangi leta nibi hiri kirakora kuvyerekeye Burundi kugira ngo igerageze kugabanya ingaruka z'ico kibazo
murakoze cyane rero musavuze ibintu byinshi kandi byo usayavuze byinshi gose muvuze muti none mu Burundi mwoba muri ko murakora iki mu byukuri ariko ntajeje kuvuga kigwa kijyanye na nihangiro politique nationale sur le changement climatique kigwa cyateguwe cyerekana ingene byifashe hano mu gihugu cyacu yavuze ibisaka bitandukanye mu by'ukuri ubona ko bishobora kubangamiza gusumba ibindi yavuze igisaka cyujyanye n'amasoko ntangagugu yavuze igisaka kijyanye no gutwara ibintu n'abagutwara ibintu yavuze igisata kijyanye n'amagara y'abantu ya mukerarugendo uburimi n'ubworozi n'ibindi ibyo byose rero yavuze birimwo muri cya kigwa yavuze cya politique nationale sur le changement climatique ngaha mu Burundi twakoze aho berekana buri gisata ico gitegerezwa gukora kugira ngo gishobore mu by'ukuri guhangana n'ihindagurika ry'ibihe rishobora kudushikira kandi koko bimwe bimwe biratangiye kuza birigaragaza aha nagomba kumbure ushyikirize ko ntumbero kwitegura inama mpuzamakungu yimirije kubera mu gihugu cy'Ubufaransa muri mpera z'uyu mwaka turiko turakora amanama kugira ngo turabe rero yamase bya bisaka bitandukanye umwe wese icyo avuga icyo ashobora guterera ashobora kwerekana icyo tugiye gukora muri buri gisata iyo ibyo rero twariko turabikora hano mu Burundi mbere nibaza ko atagihindutse twimirize n'inama yo kuvuga duti ibi rero ibyo tuzojana i Paris kari genekerezo y'icyenda mu rukono kwezi nyene yo tuzogira iyo nama gutyo rero tubirungike babone ati ishusho y'u Burundi ni iyi bimirije gukora ibi bikurikira muri ibi bisata bikurikira nkuko narebereje kubivuga icyo cya mbere cyo turiko turakora hama ikindi yavuze ikintu kijyanye n'ama mesure d'adaptation ukuntu dushobora kuba twobyifatamwo na cyane cyane mu turere tumwe tubona yuko tuba dufite ikibazo iki cyangwa ikiriye aha nashatse kuvuga ko nagomba mvuge yuko bimwe twigisha turereka abantu yuko mu by'ukuri ihindagurika ry'ibihe bigaragara tukabereka n'ibintu bimenyetso bimwe bimwe mbere n'ibiri ko biraba hirya no hino rero rimwe rimwe hano mu Burundi musanzwe muzi ko ari igihugu gitunzwe cyane kibeshejweho cyane n'igisato cy'uburinyi n'ubworozi aho hari hakatsi tukahaja muri ayo mamezi d'adaptation ibikorwa dushobora gukora kugira ngo dushobore kudufasha aha nagomba mvuge ibijyanye no kwigisha abantu ukuntu boza barasohora akabuto cyangwa baratera imbuto bivanye n'ukuntu turiko turababwira ijuru ryifashe aha nababwira nk'uko bashobora turababwira cyane mu bo murinyi n'ubworozi ukuntu imbuto zitegwa boza barazitandukanya kuvuga bakagerageza kudesherona ku kiringo runaka aha novuga nuko bashobora no gutera ubwoko bw'ibitegwa cyangwa se bw'ibiti bivanye n'ukuntu iyo si aho hantu hameze ibyo no kwita ekozenya de condition ecoclimatique ibyo bimwe rero dukora ariko mwumve ko bikubiye byose muri iki kintu turiko turasa muri iki gitabo twateguye no muri ibi turiko turategura tugeza tukerekana
Alo?
Alo?
Mwaramutse nyakubahwa muvugize.
Mwaramutse neza. Muri bande?
Jewe nitwa Kabara Nkuru. Nkaba ndumumenyesha makuru.
Okay. Neno gufasha ikiga Kabara Nkuru mugenzi.
Jewe nashaka kugutumira mu kiganiro cha hirya ejo.
Ni kiganiro cyerekeye ikiga sha.
Muzo tuyagira ivyerekeye nyifato y'ugwaruka rwanyu mu bihe by'amatora.
Okay, numva ari byiza cyane. none washora kumbwira abo tuzosangira ikiyaga
yego ni batatu hari gitimbu jisho hari kibina kanwa hakaba nakansura heba
narega mugenze ko numva umenga abo batatu bose bari muri gwa runandi rutugwanya aba nibizo hava bigorana
hagorana ibiki wewe uzotubwira ibikwereke nabo bavuga ivyabo hari bindi
mugenze jewe numvisha higandiro cyo hava gihengamira ku ruhande ngira uhanuza abagenza ukumva cyo bayivuga ko
ikiganiro nije ndagitegura kandi nije nzogikora wewe uraza gusa nzobimenye
kabarankuru jewe nari nashimye ko noza mu higandiro mbwa burantunga aba batumira arabo urambabarira nzoza hanyuma urakoze
ngo ntazoza mu kiganiro arashaka reke nzokoranya abo batatu sinzoca mvuga ko yasekuza
sigaho kabarankuru sha uko siko bigenda amategeko y'umwuga ategekanye ko mu gutumira abaza mu kiganiro twirinda guhengama nijyo teka rya twebwe abamenyesha makuru
ako nakamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cha search for common ground Burundi
Radio y'u Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri isanga
nko mu bintu byibonekeje mu minsi heze kuvyerekeye ingaruka y'iryo hindagurika y'ibihe mu Burundi igihe haba imisozi yasenyuka ihanamiye Bujumbura mu buraruko bw'igisagara hari n'indi mvura n'imitumba yasenyutse nibaza ko nko kubibarabara rivi Bujumbura rija mu Rumonge ivyo ni bintu bizoshobora gusubira kugaruka niki hereta iri kirakora kugira ngo igerageze muri iyo ntumbero mwa ko muravuga nk'ivyo vyo gutera ibiti canke yindi migambi mwa mufise kugira ibiza nk'ivyo byadutse muri kazoza muzowe mwavyiteguriye neza kurushiriza ntibigire ingaruka nk'ivyo zageze ku buzima bw'abantu n'ibintu
ibintu nk'ivyo sibikogwa mu byukuri ikogwa umunsi umwe ngo birare biheze ibikogwa bifata ikiringo kirekire bari ko baratunganya yo ndi hano mu gushikiranganje nk'umuvugizi wabo ndakurikirana ibikorwa bisanga biba eba nawe uteye igiti uyu munsi kugira ngo gishobore kuzokingira neza iyo si kirashobora gufata umwaka umwe imyaka itanu no kurenga hafi imyaka cumi uri bimwe rero mu bikorwa nk'uko nari ko ndabivuga navuze ko bikubiye muri iki gitabo turiko turagendera ko gitanga intumbero cyangwa se gitanga icyerekezo nuko musa reka kumbure nibutse abatari babizi ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu yatanguje mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda yatanguje umugambi w'igihugu wo gutera ibiti ukurushirizaho gutera ibiti icyo ni igikorwa cya mbere cyatanguye kandi navuga ko cyafashije cyane kuko cyahavuye mbere gitegwa n'impunga cyangwa se gitegwa intege n'abandi basanzwe bafashije igihugu cyaje kuvuga amabanki atandukanye nka ibanki nkuru y'isi yose ibanki ya Afurika ijya rw'iterambere aho baradufashije kugira ngo dushyire mu ngiro uwo mugambi watangujwe n'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda ujyanye no gutera ibiti hirya no hino icyo ni kimwe mu byo Burundi buri ko burakora muri kino gihe navuze yuko hagiye haboneka abagira neza cyangwa se amabanki makuru yadufashije yaduhaye intererano yo gutera ibiti hirya no hino ikindi nacyo kiriko kirakorwa no guhimiriza bene gihugu na cyane cyane tubereka imyifato bashobora kugira ahashatse kuvuga nk'urugero dufashe nk'iki kiyaga cya Tanganyika yari karavuga Selewusi nibyo uhura kifise inzitizi nyinshi cyane gifise ingorane zijyanye no kujya no kwita polisi cyangwa se gutoseka ibikorwa byo gutosekaza icyo kiyaga kimwe mu bikorwa byariko byakozwe cyangwa se n'ubu biriko birakorwa kwabaye kubanza kwerekana wa mwanya w'ihemero ry'uruzi uwo mwanya rero umaze kubahirizwa tuzeheza tugire duti ikiyaga kirashobora gutekana kuko icyo kiyaga mu by'ukuri nacyo kiri mu byo mu bifasha kugira ngo ikirere gishobore kumera neza hano mu Burundi icyo gikorwa rero ni kimwe mu kindi kiriko kirakorwa ikindi gikorwa kiriko kirakorwa nuko nibuze gatoya ko uko umwaka utashe mu ntumbero ya cyacu kuba cyambere ariko ndavuga uko umwaka utashe mu Burundi turahimbaza umunsi wahariwe igiti mu Burundi uwo mwaka rero uwo munsi rero turamara indwi yose siko turatera ibiti hirya no hino kugira ngo turabe ko mu by'ukuri dushobora guhangana n'ihindagurika ry'ibihe rishobora kutwubira mu gihe tutaba twiteguye icyo ni ibikorwa biriko birakorwa muri ibyo bijyanye no guhimiriza nabyo turerekana neza ingene nimba ukeneye biravana hari igihe bivana rimwe na rimwe n'uko isi irikirakoreshwa nabi icyo gihe rero turagerageza tukereka umuntu wese afise umugambi w'igihugu afise umugambi ashaka kurangurira mu gihugu ashatse kuvuga ugomba kuba kibarabara ugomba kubaka igitarugwa ugomba kubaka ishuri ugomba kubaka ihoteli ugomba kugira icyo novuga kubaka nko ivurira ariko ndabivuga cyangwa se amashuri icyo cyose cyangwa se ihinguriro imbere y'uko agira atangura kubaka tubanza tukamusaba yuko agira icyacigwa tegerezwa kuba kijyanye n'ukuntu azokingira ibidukikije hano hantu hatotose kaza ibidukikije
cyane cyindi gikorwa twameza ku buri munsi. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ikiganiro giha ijambo abatwumviriza muri isanga aho twatumiye Remy Ndayishimiye umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe ibidukikije mu Burundi turi kumwe kandi na Seleus Ngowe n'ubusa haranira ivyerekeye gukingira ibidukikije mu Burundi. Turafise Nkurunziza Gilbert ku telefone. Nkurunziza uratwumva?
Ego ndabumva.
Mufise ikibazo canke icyumviro mushikiriza?
Ndafise icyumviro n'ikibazo. Nagomba mubande mu ndamukirize abo batumire.
Barakumva?
Mwiriwe neza.
Muduge ku jambo?
Mu byerekeranye n'ibidukikije ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Hariho imvu nyinshi zituma ibidukikije bihungabana bivanye n'uko abarundi benshi batavyitaho cyangwa bivanye n'ukuntu ubutegetsi navyo nyine butabishira mu ishaka rikwiye anka banagomba kuvuga nk'uko mu gihugu cyacu haza hari nk'imodoka usanga ziba zishaje imodoka zishaje rero zirarekura ibyotsi cyane cyane nk'amamodoka y'amadiesel bivanye n'uko mu Burundi batareka ubwisanzure ngo umuntu agure imodokari atayiguze amafaranga menshi bakayishyira ko amaduane menshi bigatuma azarasanasana ya modokari ikazura igapfira ngaho ikaburera ngaho ibyotsi bigafumbuka ibiki n'ibiki bigatuma igihugu kigira ibyuka bibi ari nacyo gituma twasaba yuko leta y'u Burundi yofasha abantu bakareka gushyira amataxe menshi ku modokari kugira ngo umuntu ashobore ku imodoka abona itaguye gusaza ayikureko hanyuma ibyotsi bireke kugwirirana cyane hariho rero n'ibintu byo guturira ubu muri iyi minsi byaharawe na cyane cyane mu ntara ya Bururi imitumba myinshi yarahiye harasha n'ingo nyinshi biraboneka ko ku misozi byahiye mugabo tukayibirwa icyo bivako ntawuzi ko ari ubugizi bwa nabi ntawuzi ko ari amagisida tugasaba rero yuko abajeje intwaro bohaguruka bagafatanya n'abanyagihugu kugira ngo ibyo bintu byo guturira bigabanuke ikindi naco nuko mu gihugu cacu hariho ikoreshwa ry'amasashe cyane aya masashe rero aho duciye hose nkabwiye nkayi Bujumbura wagenda mu barabara yose y'u Burundi mu gihugu urasanga amasashe kabisa yaragize icyo twokwita nk'imitumba n'icyo twita mu Faransa de Montiquier imitumba mitomito bigasabwa yuko hobonikaho leta ingene ifasha abantu bakagira amarosikraje ayo masashe bakareka kuyarunga ngaho hantu isashe itagikoranya munsi akaba ariho inizine dorosikraje yofasha kugira ngo izo sashe zireke kuguma zandagaye aho uciye hose tugasaba n'uko ubushikiranganji bw'ibidukikije bwoshyiraho amastrictire kuvana ku rwego rwo hasi ku mutumba gushika hejuru kurya hariho abamoniteri agricole ku mutumba wose hakabaho n'abantu bajejwe ibintu by'ibidukikije ku mutumba gushika ku rwego rwo hejuru kandi iyo bariko barasaba bariko baragira amaproje n'igituma menshi adaramba neza na neza cyangwa ngo ashike kwihangira yari yihaye nuko mu migambi uburyo buniniya buje mu bategetsi hejuru imodokari ugasanga babiye kugura imodokari miliyoni 80-90 uriye gufata ujya mu monitero ugira bamuhembe amafaranga akwiye ashobore kwiyunguruza kuri tere ashobore kuroga icyo ajya gufungurirayo yagenze metero 20 agataha n'ikigoyi mugabo umuntu akazaza kumugira evaluation yaje mu modokari yasa 2 million ubundi nawe yaguye ku kibuga ibyo byose biratuma umunyagihugu adaheza ngo yiteho bya bidukikije uko byateza kugenda ikindi nacyo mbona cyofasha
munyarutse
ikindi cyofasha nuko bukoresha ibintu dusanzwe dukoresha nk'umugira amapepiniyeri aha mu gihugu cyacu tukareka gukoresha ry'amasashe ibihubahuba n'ibintu
no vuga mu gifaransa décomposable bishobora kubura n'ingoga tugakoresha ibintu turonka ngai wacu bitazimbye aho kuri yuze kugura gasasha amafaranga 50 kandi kazoca gatuma muri yasi habaho impermeabilité du sol aho ukisugira ntinywa amazi bigatuma ibyo bintu bihava kugira ngo umunyagihugu nawe ashobore kubona ko rikakora ibintu bimuteza imbere mu njamake rero je nivyo nagomba kuvuga
murakoze
ya abategetsi badufashe bafatanye n'abantu bato bato kugira ngo ibidukikije bikingirwe tugira amahoro
murakoze Remy ndayishimiye mu bivuga kwiki
yakengurutse cyane gose intererano ya nkuru nziza jije ko ibintu ahejeje kuvuga ibingenzi cyane harakana ahejeje kuvuga kajanye n'ubijyanye no koresha imodoka zishaje mu gihe uzoba byiza ko wakoresha imodoka nshasha ushobora gutuma zidasohora ibyotsi mu bikonona kumbure nk'igisenge hejuru aha nagomba ndamubwire yuko ari nayo intumbero habonetse mu ntumbero yo kugabanya bene ibyo bintu by'ibyotsi kenshi bahahimiriza yuko hokoreshwa izi modoka zitwara abantu benshi hano mu Burundi rero turakisishyira hamwe rya Otrako Selema y'Ubuyapani yaradufashije turaronka imodoka nyinshi za Otrako hafi ijana zidufasha mu gutwara abantu hirya no hino ahano vuga ko ari kimwe mu nzira irashe yo kuba twokingira gusumba ibidukikije hari ikindi kintu ahereje kuvuga kijyanye no gukoresha yuko mu Burundi dusanzwe dukoresha amasashe muri kino gihe kandi amasashe ashobora gutuma isi itosekara kuko ntago biheza ngo rihere hakiri kare riramara ikiringo kinini mbere hafi abahinga bavuga hafi imyaka 400 muri hano mu bushikiranganzi twarateguye ikigwa cy'icyerekezo cy'ikwise politique nationale d'assainissement icyo kirimwo kandi twama twahimirije yuko abantu batokoresha amasashe ahubwo bakoresha ibindi bintu mu gutekera ibyo rero gushika ubu icyo kigwa cyago turakora neza ngo twerekane neza ico nihehe boheza bagakore nibihe boheza bagakoresha mu gihe batokoresheje ayo masashe cyo ni kintu cy'umwitwarire ko tubona mu shikiranganze kandi kingorane twama twasemere cyo turavuga ariko tukiriko turarondera ico boheza bagakoresha muri kino gihe cyo rero hano mu shikiranganze nimba tukibonye uko turaheza tukavugana n'abandi dusanzwe n'abandi bo mu bundi bushikiranganze butetwe amahinguriro n'ubudandaji kugira ngo nabo nyene babanze bitegure barabe ko bashobora kuboneka ikindi bashobora gukoresha ibyo turabihuriza ko kandi nibyo koko biri mu bihungabanya ibidukikije hari ibindi avuze
muvuge munyarutse gato
hari ibindi avuze yuko twashyiraho kuri buri mutumba abagejejwe gukingira ibidukikije igikorwa cyo gukingira ibidukikije umuvundire fata aka kanya ko zirikana hari abantu benshi ariko barumviza iki kiganiro abarundi ntibumve ko ari igikorwa cy'abakozi bo mu bushikiranganji ni igikorwa cy'umurundi uwo ari we wese ahari n'ahaherereye kuko biramuraba ari nayo mpamvu rero kenshi mu manama twama dukoresha turerekana uruhara rw'umwe wese uruhara rw'umunyagihugu uruhara rw'ujeje intwaro uruhara rw'ujeje umutekano uruhara rw'umucamanza uruhara rw'umushingamateka uruhara rw'umurundi uwo ari we wese ubijyanye no gukingira ibidukikije nibyo koko turafise abo twakwita les antennes régionales no kuvuga abaduhagarariye mu ntara ariko abo bonye nari umuntu umwe cyangwa babishanye batatu ntibashobora kuzungura kubohere rwasirwa mu mari ari nayo mpamvu kenshi duhamagarira dutera kamo uwo murundi wese ahari yumve ko ibyo bidukikije imuraba ategereza kubikingira uneza yiwe no kuneza y'abandi barundi
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC nawe Seleus ngo we n'ubusa mu batwumviriza uyu dofise ku telefone nkuru nziza Gilbert yavuze ko hari imvo nyinshi zituma bidukikije bihungabana akaba yavuze ko kumbure leta itoba ngo bishyiramo gushaka guhagije mwo bamubivuga kwiki
Ega jewe si uyu munsi nama ndavuga imisi yose amategeko agiye kuregarega ibintu bicaye banabi kuko mwiza urabona nyari cyubere umukuru igaravuga ati tugire iki ariko ugiye kwa evaluation ku itere uratangara enda guhakarurira Jeremy arabizi icyo bintu ndabikoze mu minsi Constantine na Alice bari kumwe ngaho cyenda azi uko baragize cyo ku itere evaluation kwinegura kuraba imicafiri ngahe ibujumbu mugabo gaje usanga nk'ubwo busashe turiko turavuga ba nivyo ivyo rero mavuga nivyo amategeko ariho ariko mwibuke ko ariho kartobu ariko yabuga utore ariho kartobu ariho ampepar ahantu ngahigwana n'ibintu byorotishano ushobora gutse gutora ubwo buhinga na kartobu ngai wacu yari iriyo kugira umuntu ashobora gutekera mu bintu biodegradable ariko ingorana yahagaze ni iyi reka tuzeye ko gusigana ikore ku maso harabusanga urya umuntu ariko azadusashe twano ari afite icyavuga ibyo tegeka karifuka mamunda ndabyicura sibyo nabowe ndashare mu bantu barundabire kwa libi icya kabiri kandi mukangi twarasete mu mugabo amategeko yarandemera bikangora ndaguha karoro ngavuga tuti reka turondere ibibanza mu makartie yose aho abantu bazokura ibintu bakabitereka ku kako kantu gatoya tukaharondere hanyuma abakozi ba mbere nabo bace baronka akazi kandi babikure hano bashya mu makamyo bice bigenda iyo bija ariko ugasanga chef de quartier cyane naka arahabonye aho aracyasimbira ko kandi muzi yuko umuntu agiye kusuma ibiraya ategeza guhwata ategeza kuba nk'aho cy'umucafu hari nacyo gitumona ari ibintu bisesemye biteye ubwoba ku masoko mu makartie byuze bigera nk'ari ntaga